muvyo muri mo byose na utaha.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Ngiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu iyakakanya. Uburundi bumaze gutangaza ko bwiteguye gushyira umukono ku masezerano y'ubucuruzi akuraho imbogamizi zigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika.
Abe Burundi canke nibindi bihugu byo muri Afrika bizokuramwo akarusho gadasanzwe, kuko ni soko giyaguye aho ibihugu byose byo muri Afrika bizohanahana ibidandazwa.
Ni Krizologe Mutwa ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi muri Ministeri y'ubucuruzi mu gihugu cy'u Burundi. Handi irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Kigali mu Rwanda uyu munsi kwa kabiri, harakinwa imikino yo mu itsinda rya kabiri. Ipari mu Faransa, abakuru b'ibihugu by'Uburayi na Afrika barakorana inama uyu munsi ku kibazo cy'imari cyafasha Afrika mu ngoto kubera COVID-19. Uyapani ishyirahamwe ry'abaganga rya mbere rikomeye Tokyo Medical Practitioners Association yasaba ko imikino Olympic isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere ku yavugwa hirya no hino ku isi. Ipari mu Faransa, abakuru b'ibihugu by'Uburayi na Afrika barakorana inama uyu munsi ku kibazo cy'imari cyafasha Afrika mu ngoto kubera COVID-19. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamilindi.
Bose hamwe ni 21. Inama yabo irimo kandi n'abayobozi b'ibigo mpuzamahanga by'imari nka FMI, ikigega mpuzamahanga cy'imari, na BAD, Banki Nyafurika Itsura Amajyambere. Nkuko FMI ibivuga, Afrika ishobora kuzagira igihombo kingana n'amadolari hafi miliyari 300 mu mwaka w'ibihumbi 2023 kubera ingaruka za COVID. Ivuga nanone ko mu gihe ibihugu bikize byateganyije 25% by'ubukungu bwabyo kugira ngo bazazahure ubwo bukungu nyine nyuma ya COVID, ibihugu bya Afrika byo biteganya 2% gusa. Ku rundi ruhande, BAD ivuga ko abanyafrika miliyoni 39 bose bazagwa mu bukene bukabije cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 kubera COVID. Mu bisubizo inama y'ipari rero itekerezaho, harimo guhagarikira Afrika kwishyura inyungu z'imyenda ikabije yafashe no kuyorohereza gusaba ibigo by'imari andi mafaranga ariko yo atunguka muri iki gihe cya COVID. Ikindi Afrika isaba ni ukongererwa imigabane ifite muri FMI. Minisitiri w'intebe wa Espagne, Pedro Sanchez, nawe yagombaga kujya muri iyi nama y'ipari ariko yaburijemo urugendo rwe kubera ibibazo by'abimukira ibihumbi n'ibihumbi barimo bisukiranya ku kirwa cya Ceuta mu nkengero za Maroc.
Intambara irakomeje hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamasi muri Palestine. Fidel Niyongabo ni waduteguriye inkuru.
Ibitaro vya gisirikare hagati y'izo mpande zibiri bimaze ikiringo kirenga indwi. Indege z'ingwano za Israel zasubiye kurasa mu ntara ya Gaza mu gihe ibitero vy'amarokete vy'abagwanyi b'abanyapalestina vyabandanije mu bumanuko bwa Israel. Amakungara atewe impungenge n'ingwano ibandanye hagati y'izo mpande zibiri mu gihe utwigoro two guhagarika ubwicanyi tubandanye. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'umuryango w'umwe bw'Uburaya, Joseph Borrell, ari mu biganiro no munsi kwa kabiri n'abashikiranganji bajejwe imigenderanire w'uwo muryango mu ntumbero yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'abanyapalestina. Umuvugizi w'ibiro vya president wa Amerika, Jen Psaki, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa mbere ko bifuza guhagarika imishamirano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu buryo bwihuta bushoboka. Yavuze ko izo mpande zombi zisabwa guhagarika ibitero. Perezida wa Amerika Joe Biden ejo kuwa mbere yaravuganye kuri telefone n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, yasubiye kwerekana ko ashigikiye ko Israel itegerezwa kwivuna ibitero vy'amarokete bidasobanura. Yamara yasavye ico gihugu gukingira abasivile ataco bazira.
Buyapani ishyirahamwe ry'abaganga rya mbere rikomeye Tokyo Medical Practitioners Association irasaba ko imikino Olympique isubikwa kubera icyorezo cya COVID-19. Thomas Kamirindi niwe duteguriye iyi nkuru.
Hasigaye amezi abiri gusa kugira ngo imikino Olympique ya 2024 y'umuki itangire i Tokyo. Iteganijwe guhera kuri 23 y'ukwa karindwi kugera ku itariki ya 8 y'ukwa 8 gutaha. Yagombaga kuba yarabaye mu mwaka ushize, ariko yigijweyo mu gihe cy'umwaka kubera icyorezo cya COVID. Ubu nabwo COVID iraca ibintu bikabije i Tokyo, ku buryo guverinoma yashyize uyu murwa mukuru wayo n'intara ziwukikije mu mategeko y'ibihe bidasanzwe. Ishyirahamwe ry'abadogiteri b'i Tokyo rigizwe n'abanyamuryango barenga 600,000 bandikiye ibaruwa ifunguye Minisitiri w'Intebe Yoshihide Suda bamusaba kuganira na Komite Mpuzamahanga Olympique CEO mu magambo ahinnye y'Igifaransa kugira ngo barebere hamwe niba iyi mikino idakwiye gusubikwa. Uretse ko imikino Olympique ishobora kuba impamvu yo gukwirakwiza COVID kurushaho kubera abantu benshi bazayijyamo, abaganga basobanura ko n'ubushobozi bw'ibitaro by'i Tokyo bwarengewe n'umubare munini cyane w'abarwayi ba COVID, bityo ko bitabasha kwakira abandi. Abaturage b'Ubuyapani 83% nabo ntibashyigikiye ko iyi mikino iba muri uyu mwaka. 43% muri bo bavuga ko ikwiye kuburizwamo gusa burundu, naho 40% bo basanga ikwiye kwigizwa inyuma. Ibi bikubiye mu bipimo byo muri rubanda byatangajwe na kimwe mu binyamakuru bikomeye byo mu Buyapani cyitwa Asahi Shimbun.
Igihugu cya Espagne cyohereje abasirikare mu kirwa cya Ceuta hafi n'umupaka wa Maroc. Ni nyuma yuko Abanyamaroc 2,000 bageze muri icyo kirwa banyuze mu nyanja ya Mediterane. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Amasanamu kuri televiziyo Faro yo muri Ceuta yerekanye abasirikare bari mu bimodoka bya gisirikare z'intamenwa bakingiye ibice by'iyo ntara yegereye amazi y'ibahari Mediterane. Ni mu gihe abimukira batari bake baserutse bavuye mu mazi, abandi bashobora kuba ari abimukira amajana n'amajana bahagaze ku ruhande rw'igihugu cya Maroc. Uruhome ni rwo rugabura intara ya Ceuta n'icyo gihugu. Abanyamaroc bagera ku 600,000 barimo abakiri bato bagera ku 1,500 baroze mu mazi y'ibahari Mediterane bashika muri Ceuta ku munsi wa mbere n'uyu munsi ku wa kabiri. Umuntu umwe yarapfuye ku munsi wa mbere igihe yariko ajabuka amazi y'ibahari Mediterane. Umuvugizi waserukira leta y'intara ya Ceuta yatangaje ko abasirikare bazokorana n'igipolisi kugira bubahirize umutekano mu mabarabara iyo ntara. Abimukira bashitse mu ntara ya Ceuta bariko begeranirizwa mu kibuga c'inkino imbere yuko basubizwa muri Maroc. Intara ya Ceuta irimo abantu 180,000 iri mu buraruko bw'igihugu ca Maroc hafi ya Gibraltar. Iyo ntara yegukira Espagne hamwe n'iyindi ntara iri hafi yayo ya Melilla zimaze igihe zihurumbirwa n'abimukira b'Abanyafrika bagerageza gushikira akarere k'Uburaya mu ntumbero yo kurondera ubuzima bwiza kurushiriza.
Barakoze Fidel Niyongabo na Thomas Kamilindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere. Banki y'Isi n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bagiye guha Burundi imfashanyo ingana na $46 million z'amadolari azafasha muri gahunda zo kuvuza abana n'abagore batwite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Kwerekana ishinga amateka y'umugambi kugira abawemeze nk'uko amateka abiteganya, umushikiranganji yajejwe amagara y'abantu yasiguye ko ari ingirakamaro cyane. Muganga atagende ku mana
rero muri uno mugambi urimo novuka ama projet ya tatatu wakira usanzuje gikiye kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka aharimo amafaranga $85 million. Hakaba n'undi mugambi wo gushikira abene gihugu ikemoramesha kya kugira ngo nabo nyene bakurikirane ivy'amagara ya bene gihugu. Uno mugambi naho nyene harimo 4.5 million z'amadolari uyu mugambi ugizwe n'imiliyoni 46.4 igice kinini murumva neza yuko ari gushigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka nuko twazanye umugambi kugira ngo nkuko bisabwa n'amategeko banyakuba bashinga amateka bitewe n'abanyagihugu bashobore kuhezagira hanyuma hazobe ratification kunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko itekanijwe yuko nk'amafakture ya gratuite yo mu kwezi kwa gatanu kuturimo kwa gatandatu n'ameza akurikira ari umugambi zoheza ukariha amafakture
ariko umugambi nubwo abatowe n'abanyagihugu bawemeje hari yaberekanya makenga nk'umubyeyi Jo Kishantal akeneye ko atadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu
nashaka mbaze ko les centres des jeunes ou amis des jeunes zoba zirimwo kugira ngo zibe renforcé nongeye ndamuvunira akagohe ku ma service bahanda ces centres twumvise abantu bashikiriza ko uba baronswa ufuko kandi tuzi kugwaruka by'ukuri ko bigisha ngakwihangara cyo tukabasansibiriza ukundi
Benyenye nishimwe nabasanga umugambi ukuye gutunganywa neza kurusha ubweza habahugenewe baronswa n'imiti atari gusuzumwa byonyene
aho duhereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategerezwa kwironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganji ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka
Umwitwarariko w'umushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'aba bo mu ntara ya Bubanza mu burengero barawushimangira
utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi ni ukuri twebwe aho karusho none koko wabonekeye mu iyo miti ikoma akomeye none tukaba tutabibona cyo kuri nta karusho kahari ni ukuri umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu no kuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu nzawumva ngo ni ngo genda wigurira imiti ntakirona naje byarashikeye ejo bundi mu kwezi guhetse akabije nafise kibazo umugabo ntishabuje ko bambira ngo nta miti hari ngo waje utevye ntakunda baza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze ndahe mutse ngiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vyubuganga hoho barakwiye kuhicerera gose ho mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuntu ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuze icupa kugira bakukurikiranire neza awuturushe yari yadutanze n'ukuri awishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajejo mu majambo make
bede nyandwi waraje ushinga cyane nigwirana ry'abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronse imiti uko vyari bibwirijwe
jewe ndashaka kubazanya kuba ho amushikira nganje ko izi mfashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora umugambi wa planning familiale ndakunda kujya hiyo hagati mu gihugu hari niho mba kiretse ngundi bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umengo ntabwo ukomeye gose hari ahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiye hiyo mu mavuriro hiyo muri interior umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugabo akamubwira bati uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho
umushikiranganje ndi kubumana arahumuriza ko tunengeye tugiye gukosorwa
uko twe turiha ibyo baba bakoreye abene gihugu birashika rero by'ukuri umuti ukabura igihe ari umwene gihugu rero yawiguriye ntibawurihisha ko leta isubiza ibyo baba bakoreye abo bantu bafise iyo asiranse no kuvuga abari imana buri munsi imyaka itanu n'abakenyezi bibungenzi n'abibaruka mugabo iyo umuntu ashoboye kwirihira nta kundi twayamusubiza kuko nabaye abafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti myinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izingorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke
kuva mu 2006 Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu ariko muri iyi myaka 15 ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'uburira cahura n'inzitizi zaturutse ku izinga magi gisata camagara y'abantu byatewe n'imyaka itari mike ico gihugu camaze mu ndyane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Tugume mu Burundi icyo gihugu kimaze gutangaza ko kiteguye gushyira umukono ku masezerano y'ubucuruzi akuraho imbogamizi zigaragara mu bucuruzi hagati y'ibihugu bya Afrika. Ibihugu 34 nibyo bimaze kwemeza Burundi ayo masezerano yatangiye kubahirizwa mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwa leta y'u Burundi isoko rusange igiyaguye ry'akarere kose ka Afrika la zone de libre échange africaine ningira kamaro ku butunzi bw'igihugu ari cyo gituma amasezerano arigenga abwirizwa gutegwa ko umukono Ushika ubu ibihugu 36 kuri 54 vya Afrika biramaze kwemeza no gutera umukono kuri ayo masezerano yatanguye kuja mu ngiro mu ntango z'uno mwaka. Uburundi busanga ubwo rudandazi wa ndenga mipaka aho Afrika izoba ibaye nk'isoko rimwe buzohakura kunguko kanini. Ibisata buzoshira imbere ni nk'igisata c'ubutare, inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro, uburimyi, kuratira ijisho muri ba mukerarugendo n'ibindi. Ivyo bisigurwa na Chrysologue Mutwa, umuyobozi mukuru w'umudandaji akaba n'umuhinga serukire igihugu ciwe muri ayo masezerano.
Abe Burundi canke n'ibindi bihugu byo muri Afrika bizokuramwo akarusho gadasanzwe, kuko ni soko giyaguye aho ibihugu vyose vyo muri Afrika bizohanahana ibidandazwa mugabo bishize hamwe, kuko azoba ari soko ry'abantu barenge umuriyare n'imiliyoni zirenga amajana abiri bagira urudandazwa hagati w'amahera ashika imiliyadi ibihumbi bitatu by'amadolari ku mwaka. Murumva yuko ari novuga urudandazwa rudasanzwe. Aha rero nubwira duhanahane tuvuge ibidandazwa mugabo hariho n'indi bita commerce de service, kandi ahubwo abene gihugu niho buhungukira, kuko byoca bigugwa amahera make cyane kandi ibintu bizaba bivuye hafi. Tubwiza kugwiza umwimbu hama tuganahana ubuhinga, kugira twese tugire bya bintu twoguze hanze baguhaye ubumenyi. Ikindi gihugu urashobora gusanga igihugu tuvuge cyo muri ntuze tuvuge nka Nigeria cyangwa Afrika du Sud cyangwa Kenya cyangwa ikindi gihugu cyo muri Afrika givise ubwo bumenyi. Mugabo rero wewe uri mu Burundi iguhaye ubwo bumenyi nawe ugashobora kubikora hama ukagira ibintu bitandukanye, ugakora ibintu bitandukanye atama kondisyon uvuga baguhaye babandi bo hirya ya kontina yacu.
Inama yo guhanahana ivyiyumviro hagati y'ubushikiranganji butandukanye cane cane bw'ubudandaji hamwe n'ubw'imigenderanire yabaye kuri uyu wa kabiri yemeje ko Uburundi bwo kwinjira muri iryo soko. Chrysologue Mutwa yatangaje ko ibikenewe byose byamaze gukugwa mu nzira, akizeza ko ico gihugu kigiye guhambya ibindi muri uwo mugambi.
Le Burundi est dans le processus de ratification.
Ati nuko Burundi ntagisigaye kubitwerekeye amasezerano mperekeza yose twaramaze kuyategura, twaravuganye n'inyungu canke agahombo bishobora kubamwo. Ubu rero turiteguye kugira natwe tuje mu bandi. Ego ntibyoroshe kubera amasezerano nk'aya asaba ibintu byinshi, kuko nayo igihe kirekire kandi asaba ubwenge bwinshi n'ubwitonzi buhuza inzego nyinshi, ariko ntituracererwa ku gihe kuko byose bisa n'ibyavuye mu nzira. Hasigaye ko natwe tuyatera ku mukono.
Qui sont en train de faire des propositions pour voir quel mécanisme d'ajustement.
Yamara bihugu nka Kenya na Tanzania navyo vyerekana ko bigifise amakenga ko amahinguriro mato mato yavyo azohagirira ingorane. Ubumwe bwa Afrika busigura ko ikiza c'umugera wa corona cadindije ibikorwa vyo kwemeza iryo soko rusangi. Iryo soko rusangi ryumvikanywe ko n'ibihugu 44 vyari mu nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika yabereye i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Andre Nikugize, uyu akaba ari umurundi wanonosoye ibyijyanye n'ubucuruzi, akaba abarizwa mu mujyi wa New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aratubwira akamaro ayo masezerano azagirira Burundi ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afrika.
Nivyo umugambi w'iyagurwa ry'amasoko ya Afrika byerekeye ibidandazwa n'amaservisi watanguye gushirwa mu ngiro tariki ya mbere nzero y'uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ubundi ni umugambi mwiza uzotuma ibidandazwa n'amaserivisi bihinguriwe mu bihugu bya Afrika bigurishwa muri Afrika nyene ata makori bitanze atantambamye, bikazofasha ibihugu guhahiranira biterenze kubikura mu mahanga nko mu bihugu bya Buraya, bya Aziya n'ahandi, kuko bitwara amafaranga menshi yo kubitwara. Ariko wiweje uwo mugambi tubona uruhara rw'urudandazwa hagati y'ibihugu bya Afrika rukiri hasi cyane, kuko tubi tubizi gushika uno munsi uruhara rw'ibidandazwa byo muri Afrika hagati y'ibihugu bya Afrika ni bice 15% gusa aho nk'ibihugu bya Amerika ari bice 47%, ibihugu by'Uburaya 60%, ibihugu bya Aziya 67%, urumva ko tukiri kure
direke Burundi
rero kubyerekeye Burundi naho nyene ni byiza ko Burundi bwifatikanya n'ibindi bihugu byo muri Afrika kugira ubudandaza butera imbere hagati y'ihugu bya Afrika. Ariko intambamye zirahari nk'Uburundi nukuraba icyo wunguka n'icyo uhomba, kuko nko muri ibyo bidandazo bizobivuye hanze nta makori bizotanga. Ibyahora bivuye Buraya cyangwa mu bindi bihugu bya Aziya byatanga amakori bishitse kuri douane. Nukuraba rero none Uburundi buzaba bushora iki hanze kugira nabo baronke ako karusho ko kudatanga amakori mu bihugu bazaba babishoye.
Ntabaciriyemwe buvuga ko ibisata buzoshimikira ko buzoshira imbere ari nk'igisata cy'ubutare inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro uburimyi kuratira ijisho muri ba mukerarugendo ingenzi n'ibindi.
Ego me ivyo navyo nyene birashoboka. Ivyerekeye ubutare nibaza ko ari ibintu bigoye cyane kuko mubizi guhingura ubutare bisaba amafaranga menshi y'umutahe. Icyo ni kimwe. Ku byerekeye uburimyi kushika uno munsi burafise ingorane kuko n'abanyagihugu ntibaronka ibyo bafungura bihagije. Sinzi rero ko bazoronka umusesekara uja mu bindi bihugu. Ubukerarugendo nabwo nk'uko mubizi birasaba ko hategurwa ibibanza bazokwereka abo bavuye hanze kugira bashobore kuzana ayo mafaranga y'agaciro. N'ibintu bikeneye kwigwa namwe babasinye, ariko birakeneye yuko bashira hamwe bakiga neza icyo Burundi buzokunguka n'icyo buzohomba, bakaraba yuko bihuye cyangwa bazokunguka cyangwa bazohomba.
Muri make mu kurangiza, n'ikihe ku bwanyu mubona Burundi leta Burundi yokora umudereke gutunganya neza ubutunzi bwayo kugira ikuri inyungu ziboneka muri iryo soko rusange?
Icyambere nibaza ko ari ukorohereza abo bose bafise imigambi bashaka gushora imitahe muri ivyo bisata byayo by'amahinguro cyangwa byaba byamukerarugendo cyangwa n'ivyo by'ubutare. Icyakabiri no kuraba ko uburimyi bufise ibyimbugwa bihagije byotuma bija hanze mu bindi bihugu. Kenshi usanga ibyo ari byo bintu ngendegwa ko byotuma Uburundi bushobora kuronka akarusho mu gusinya amasezerano yo muri Afrika.
Turabashimiye cyane.
Murakoze namwe.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasabira Madame Eugenia Nkundabanyanga gufatwa akajya kurangiza igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 muri gereza yakatiwe n'inkiko Gacaca. Baramurega icyaha cya genocide. Uregwa we avuga ko bamwibeshyeho ahubwo ko azira imitungo itimukanwa irimo amasambu. Aregwa ibyaha akekwaho ko yakoreye mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Iburanisha ry'umunsi ryaranzwe cyane n'impaka ndende hagati y'uruhande rwa Eugenie Nkundabanyanga n'ubushinjacyaha. N'impaka zashingiye ku nzitizi zazamuwe n'uruhande rw'uregwa zo kutabonana n'ubwunganizi ngo bategure urubanza, ndetse n'ikibazo cy'uburwayi yashingiraga ahasaba isubika rubanza. Izo zose umucamanza wa mbere mu rubanza aregwamo icyaha cya genocide yazitesheje agaciro ategeka ko iburanisha rikomeza. Yavuze ko Nkundabanyanga nta bimenyetso ashingiraho agaragaza uburwayi bwe cyangwa ko inzego zimufunze zamuvukije uburenganzira bwo kubonana n'ubwunganizi. Mu rubanza ubushinjacyaha burasaba urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kongera kwandika bundi bushya icyemezo cy'inkiko Gacaca kigashyirwa mu bikorwa. Buravuga ko mu mwaka w'2007 urukiko Gacaca rw'umurenge wa Gatenga muri Kicukiro rwamuhamije icyaha cyo kugambira kwica nk'icyaha cya genocide n'iyo umugambi utaba warabayeho, rukamukatira gufunga imyaka 30. Buvuga ko mu 2018 bwandikiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide buyisaba dosiye ya Gacaca mu rubanza rwa Nkundabanyanga. Gusa hakavuka ikibazo cy'uko Nerije yatanze dosiye iriho amazina y'uwitwa Nyirankundabanyanga ndetse na Nkundabanyanga. Ubushinjacyaha buvuga ko bwakoze iperereza mu cyaho zari komine ya Kibari ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda uregwa akomokamo no muri Kicukiro yabarizwagamo mu gihe cya genocide, busanga uretse kwibeshya ku mazina uwo burega niwe wanyawe. bugasaba ko urukiko rwategeka kwajya kurangiza igihano cy'imyaka 30 cy'igifungo. Nkundabanyanga wagaragazaga intege nkeya haba mu mivugire no mu gihagararo, umucamanza yakunze kumusaba kuburana akajyacisha makicara, yavuze ko izina rya Nyirankundabanyanga ryitwa nabo yikoma ko batamushakira amahoro. Maître Benoît Kanyabitari umwunganira yavuze ko urubanza rwa gacaca ubushinjacyaha busaba ko rwakandikwa bundi bushya rutabayeho. Yavuze ko ifishi yatanzwe na CNRG hagaragaraho amazina ya Nyirankundabanyanga Eugenie nabwo mu rubanza rwo mu kagari ka Murambi, avuga ko nta myirondoro yagaragajwe n'icyashingiweho mu gufata icyemezo. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko bitari ubwa mbere Nkundabanyanga afatwa agafungwa azira guhindagura amazina. Yavuze ko mu 2018 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko yitwa Nkundabanyanga aho kuba Nyirankundabanyanga. Izina Charles Karangwa rirakomeza kugaruka cyane muri uru rubanza. Uyu ni uvuga ko yafashe iya mbere mu gutanga ikirego ko Nkundabanyanga yahamijwe genocide na gacaca, avuga ko ahindaguranya amazina mu rwego rwo kwiyoberanya. Ni mu gihe mu 2016 cyari CID nk'urwego rw'ubugenzacyaha rwandikiye Karangwa rumisubiza ko rusanga Nkundabanyanga atarahinduye amazina. Mu rubanza Nkundabanyanga yavuze ko mu 2007 yagiye kwivuza muri Kenya indwara y'umutima, igituntu n'igisukari, agarutse mu 2014 asanga Karangwa yagambanye n'abandi bavandimwe buregwa bamugurishiriza imitungo. Ni urubanza rwakunze kurangwamo amarangamutima adasanzwe. Aho Karangwa atambutse ku rukiko, abavandimwe buregwa ntibabura kumwifatira ku gahanga kandi mu magambo akomeye ku buryo hatabayeho n'inzego z'umutekano bashobora kumutera amabuye. Naho mu rukiko baramureba bakazunguza imitwe, ubundi izina rye ryavugwa bakimyuza. Maître Kanyabitari agasanga ntacyo urukiko rwaheraho rwandika ko uwo yunganira yajya gufunga imyaka 30 ku rubanza avuga ko rutabayeho. Yasabye urukiko kuzagaragaza ko ibimenyetso bihari bibumbatiye gushidikanya rukazaheraho rufungura Nkundabanyanga. Nkundabanyanga uregwa genocide ahubwo we avuga ko abe bishwe n'interahamwe. Ukwezi kugiye gushira afungiwe muri kasho ya polisi, ubwunganizi bukarega busaba ko yafungurwa kuko igihe giteganyijwe n'amategeko ari muri kasho cyarenze. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga afunzwe byemewe n'amategeko kuko inzego zimufunze zabanje kumupimisha icyorezo COVID-19 mbere yo kumujyana muri gereza. Bwavuze ko yaba urwego rw'ubugenzacyaha ndetse na polisi bamujyanye muri gereza ya Mageragere ngo arangize igihano, gereza yanga kumwakira kuko nta dosiye imufunga izo nzego zagaragazaga. Ubwunganizi bukibaza niba ari kurangiriza igihano muri kasho ya polisi isamburegwa n'abavandimwe bakomeje gufata nk'ipfundo ry'ifungwa rye. Baravuga ko yabifite ubuso busaga hegitari 3.5 mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Umucamanza azatangaza icyemezo ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Kigali mu Rwanda. Uyu munsi ku wa kabiri harakinwa imikino yo mu itsinda rya kabiri. Umunyamakuru w'imikino w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko bihagaze muri aka kanya.
Mu gihe harangiraga imikino y'umunsi wa mbere ku makipe yose ari mu irushanwa rya Basketball Africa League, amakipe asanzwe akomeye yatangiye kugaragaza ubukana bwayo. Kuri wa kabiri habaye imikino yo mu itsinda rya kabiri. Petro de Rwanda yo muri Angola yatsinze AS Police yo muri Mali ku buryo buyoroheye kuko yatangiye iri imbere kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Nyuma y'uko buri kipe imaze gukina umukino umwe, amakipe atandatu y'intoranwa akomoka mu bihugu by'ubukombe muri Basketball muri Afurika yabonye intsinzi yayo ya mbere, usibye Rivers Hoopers yo muri Nigeria yatunguwe na Patriot Basketball Club yo mu Rwanda mu mukino ufungura irushanwa rya Basketball Africa League ku cyumweru. Ibi bisobanuye ko amakipe asanzwe atinyitse ariyo ahanini ashobora no kuzagarukira kure. Nyuma ya US Monastir yo muri Tunisia, umusesenguzi w'imikino ashaka umugisha arakomeza tubwira andi makipe abona ashobora kwitwara neza akaba yagera no ku gikombe.
Haracyari kare, ntago turabona match nyinshi, ariko nebye ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinnyi bakomeye cyane ba ikipe nationale, Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18 ariko akina muri NBA Academy muri Dakar, afite experience cyane ihagije yo gukina kuri nivo yo hejuru. Ndakeka abo bakinnyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri irushanwa. Andi ma ekipe abiri navuga katurebe, maybe Petro de Luanda yo muri Angola ahubwo na S Douanes yo muri Senegal, kuko bafite abakinnyi bakomeye cyane bajya bakina rimwe na rimwe muri ekipe nasionali ya Senegal.
Kuri wa gatatu irushanwa rya Basketball Africa League rirakomeza. Mu itsinda rya mbere guhera isaha 8 zuzuye ku isaha y'i Kigali, Patriot Basketball Club yo mu Rwanda irakina na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar. Uyu mukino tukaza kubagezaho uko wakabaye ku Ijwi rya Amerika. Mu itsinda rya gatatu Ferroviario yo muri Mozambique irahura na AS Douanes yo muri Senegal guhera isaha 11:30, hanyuma
isata tuzijoro Zamalek yo mu Misiri icakirane na Groupement Sportif de Pétrolier yo mu Algeria yari Claude Munyandinda ikigari.
Shuti muduteza matwi ahaniho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimasi Kalala amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nangiye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.